Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 6 y'ukwezi k'8 mwaka 2018. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Igitegwa c'ikawa ni igitegwa njabukamazi kandi kiduhesha agaciro twebwe abarundi mu makungu. Ariko rero twebwe abarimyi b'ikawa tubona neza yuko ku giciro bacugurira ari ciza cyane.
Uyo ni murimyi w'ikawa yidogera igiciro gito c'ikawa ku barimyi. Inkuru ca kimwe ni inkuru yerekeye uhagarara rwa politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Mwaramutse neza Oriane, mwanya ni wawe.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika. Muri Somalia abantu bashika kuri 6 barishwe, abandi 13 barakomereka mu bitero bya bombe bibiri byabaye byagizwe muri Somalia ku munsi wa Mungu. Ibyo bitangazwa n'abajejwe gutabara imbabare hamwe n'abategetsi b'ico gihugu. Igitero gikomeye muri ivyo bibiri ni cagizwe mu gisagara ca Mogadishu, aho abantu 4 bishwe na bombe yaturikiye mu muduga hafi y'iduka ry'ikawa riri kwibarabara rica ko abantu benshi muri ico gisagara. Dr. Abdulakir Abdirahim Adena akorera mu biro vy'imiduga itwara abana imbabare itabara imbabare ni Mogadishu, yabwiye ijwi rya Amerika ko batoye ibiziga by'abo bantu 4 bishwe. Ababibonye bavuga ko ico gitero cyasambukiye bikomeye, cyasambuye bikomeye mu ntunga iryo duka ry'ikawa hamwe n'izindi nyubako ziri hafi yacyo. Ku munsi wejo nyene hakaba hari hapfuye abandi bantu 2, 4 barakomereka inyuma y'igitero cya bombe yo mu muduga yaturikiye hafi y'umuduga wa gisirikare mu gace ka Afgoye. Icegera cya buramatari w'akarere k'ubumanuko bwa Shabelle Ali Nur Mohamed yabwiye ijwi rya Amerika ko abishwe n'abakomeretse muri ico gitero bose barabasirikare ba leta ya Somalia. Tukiri muri Afrika, muri Ethiopia gisirikare cyaraye gifashe mu minwe yacu amayira manini manini inyubakwa za leta n'ikibuga cy'indege cy'akarere kari hafi y'ubuseruko bwa Somalia. Ni nyuma yaho ubwicanyi bwadutse ku mugwa mukuru wako karere Ijijiga, abantu 209 barahasize ubuzima muri ubwo bwicanyi. Itana mu mitwe ryatanguye ku munsi wa 5 aho haba ukutumvikana hagati y'abayobozi b'inzego zo hasi n'abayobozi ba leta muri rusange. Ntibiramenyekana neza icyatumye haduka ugo ruhagarara. Kadir Abdi Ismail, umutegetsi w'umugambwe w'abasomali wa People's Democratic Party muri ako karere, yabwiye ijwi rya Amerika ko abasirikare ba leta ya Ethiopia ari bo bobazwa ubwicanyi bw'abo bantu bishwe. Umutegetsi ata umwikomo wabo bantu bishwe kuvyo yise ukwinjira kw'abasirikare bafise ibigwanisho bikomakomeye muri ico gisagara. Ismail avuga ko hatewe abatari mu bwoko bw'abasomali, amamagazini arasahugwa, inyubakwa ziraturigwa hamwe n'ishengero rimwe rirasenyugwa. Igisirikare cya Ethiopia cyari giherutse kurahira ko kizokora ibishobotse byose kugira gishire ibintu ku rutonde muri ako karere ka Ethiopia kagizwa hanini n'abasomali. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Tuje muri Amerika y'Epfo, abategetsi muri Venezuela batangaza ko bafashe abantu 6 bise abagizi b'iterabwoba bahawe akazi ko kwica. Ni mu byo Perezida Nicolas Maduro avuga ko byabaye umugambi wo gushaka kumugandagura. Icyo kibonekeje nk'igitero cyabaye ahari ko habera ibirori bya gisirikare byabaye ku munsi wa 6, aho indege zitagira abadereva izo bita drone zaturikira mu kirere umukuru w'igihugu ariko aravuga ijambo. Imwe muri izo ndege bavuga ko yaturikiye mu kirere imbere y'uko ishika aho yari igiye, iyindi ica mu nyubakwa iragonga iyo nyubakwa ica iraturika. tukiri ngaho muri Amerika yepfo ibiro vyishirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu ca Nicaragua rikaba ari naryo rimaze igihe ritangaza amakuru y'ukuntu leta y'icyo gihugu imaze imisi itihanganira abatavuga rumwe nayo bamaze igihe bagira imyirekano bitangaza ko byasanze ari ngombwa ko byugara ibiro byabo iryo shirahamwe rimenyesha ko ryagizwe ko iterabwoba ku matelefone aho ryahamagagwa ribwirwa amajambo ateye ubwoba rivuga ko ryahawe amakuru yuko leta iri kirategura amadosiye yo kwagiriza ivyaha bikomeye abakozi baryo ariko iryo shirahamwe ntiritomora neza ayandi makuru yoba ifise yerekeye abo rikeka kuba bariko bararigira ko iryo terabwoba Iryo shirahamwe rivuga ko ubwicanyi bumaze imisi muri Nicaragua bumaze guhitana abantu amajana 440 mu mwaka kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka honyene ryagiriza leta ya president Daniel Ortega n'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho barishigikiye kuba bafise uruhara mu rupfu rwa benshi muri abo bantu bamaze kuhasiga ubuzima Muri Amerika naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igipolisi cy'igisagara cya Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko kitazotsindwa urugamba kiriko kiragwana ni nyuma yaho mu mpera zindwi iheze habaye ubwicanyi budasanzwe bwahitanye abantu 34 bishwe barashwe n'inkoho mu kiringo cy'amasaha 42 mu bahasize ubuzima harimo umukobwa w'imyaka 17 yarashwe mu maso umwe mu bapolisi b'icyo gisagara yabwiye ikinyamakuru Chicago Times ati birakomeye muri iki gihe hari cyuka kibi kandi ibintu bishobora kumera nabi na cyane ayo namakuru avugwa hirya no hino ku isi murakoze
urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza abarimyi b'igiterwa cy'ikawa mu gihugu cy'u Burundi baridoga ko amafaranga bahabwa ku giciro cy'ikawa ari make ugereranije na yahabwa abarimyi b'icyo giterwa mu bindi bihugu abo barimyi basaba kwico giciro cyo kongerezwa umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi wewe yemeza ko amafaranga ahabwa abo barimyi akwiye n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Remo Nzimana ari i Bujumbura mu Burundi
bamwe mu barimyi b'ikawa bemeza ko benshi bacika intege yo kubandanya barimye ico giterwa kuko ata amafaranga akwiye bakuramwo uravye ibikorwa bakorera ico giterwa abo barimyi bemeza ko ikawa yo mu Burundi ari rurangiranwa makungu ariko atakarusho biba
Igiterwa cy'ikawa ni igiterwa njabukamazi kandi kiduhesha agaciro twebwe abarundi mu makungu ariko rero twebwe abarimyi b'ikawa tubona neza yuko ku giciro batugurira ari ciza cyane no mu kwikoreza kugira abayishikane ku izine utanga amafaranga nyene ibihumbi bibiri
Murunani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa Senake muri Mawisange baremeza ko igiciro cy'ikawa kiri hasi ufatiye ku biciro by'ibihugu bihana imbibi n'u Burundi Joseph Niraba Marongo Yugo Runani avuga ko hategerezwa gukogwa ico tuma barimyi badaheba ico giterwa njabukamazi
mu bihugu duhana imbibe cyanke mu bihugu byo hanze igiciro cy'ikawa kiri hejuru rwose ngahi wacu murabona ko tukiri ku mafaranga 500 ukubara inyibi ikawa mu byukuri twasaba yuko haba icyo twokwita gahimbaza musi no kuvuga icyo tuma umurimyi w'ikawa yiyumva mu ikawa kuruta uko biri uno musi
baba bo barimye cyangwa ugo runani bemeza ko badatahura ingene igiciro cy'ikawa ari gito Mugikawa yo mu Burundi higurishwa amafaranga y'agaciro kandi umurimyi akoresha ingufu nyinshi kugira ashike kukawa ya kanovera
abakorera mu isata cy'ikawa boraba imvune umurimyi w'ikawa agira kugira ngo aronke ikiro cy'ikawa kiro mu murimyi w'ikashobore kuronka amafaranga menshi murazi neza yuko ikawa ishoka mu mafaranga y'agaciro amwe bitango na amadolari mugabo umurimyi w'ikawa nawe akayahabwa mu marundi mugabo 500 mu yaravye nta n'igice cy'idolari kirimo nta n'icya kane cy'idolari murumva yuko muravye n'ikivunjo biriko abarimyi b'ikawa tubandanya dusemerera ko koronka amafaranga fadiki
kugira bihure n'ingufu twaba twasaba yuko bo turengereza ko igiciro basi kikazogera no ku 180 cyangwa 1000 gutyo ikawa natwe ikabandanya igira kanovera kandi natwe tukabandanya twumva yuko nyene duteye imbere tugumye tuduga
leta y'u Burundi yo yemeza ko ico giciro gikwiye deo gide rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije amenyesha ko ibice 75% kw'ijana by'amafaranga leta ikura mu ikawa biba bigenewe abarimyi b'ico gitegwa. Uyo mushikiranganje akemeza ko leta izokora kugira umurimyi w'ikawa atera imbere.
Ku ruhande rwa leta ntacyo itazokora kugira ngo igitegwa cy'ikawa gitere imbere, haba mu guhimiriza abarimyi gukorera ico gitegwa, kubaronsa imibyaro mishasha, kukwahisha ikawa iboneka ko ishaje kandi ikanashibuka, kubaronsa ifumbire, imiti hamwe n'ibikoresho bitandukanye bicicije muri wa mugambi wayo ujejwe guteza imbere ico gisata c'ikawa, akaba ari umugambi ufashwe mu mugongo n'ibangizi yose.
Ivyo bikaba vyashikirijwe mu ihiganwa ryo guhonja ikawa ya Kanovera. Ikawa 29 akaba arizo zashimwe zose ziva mu ntara ya Kayanza, mu 331 zari mu ihiganwa. Ibice 70% by'amafaranga y'agaciro leta yinjiza mu kigega akaba ava mu gisata cy'ikawa. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 545 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 99 95 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ishiramwe Parteme rihamagariye Abarundi guhindura ingendo ntirishigikiye ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'amakomine mu Burundi uhimbazwa buri genekezo rya 4 ukwezi k'8. Faustin Ndikumana avuga ko uyu munsi mukuru ari uwo gusesagura ubutunzi bw'amakomine. N'inkuru ya Evariste Nzikobanyanka, umenshi amakuru w'Ijwi rya Amerika ari i Bujumbura mu Burundi.
Gushiraho uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi ntibyari bibi nk'uko uburongoye iryo shirahamwe Parseme yabibwiye Ijwi rya Amerika. Uwarongoye iryo shirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo akabona ko intumbero ihabwa uwo munsi atariyo yari ikwiriye. Faustin Ndikumana akavunira urugohe abatunganya uwo munsi.
Tariki nkayo abatanga kandi ho kuyumvira ingorane ziba zihanze ivyo bisata ingene byabyifashe. Hari ingorane zifatiye ingene ugushaka kungana mu kubishyira mu ngiro n'ingene hejuru mu ma ministeri babikontura babikurikirana ico bita coordination. Ni ukuvuga usanga hari amakomite menshi abiraba, ugasanga umengo inguvu zirasanzaye, ugasanga hari amaministeri abiri yamara ikaraniganira ivyo bintu. Wewe umwari wo ministeri ngo y'intwara agati mu gihugu ngo ije w'iterambere ry'amakomine, hagacira ngo n'indi ministeri ngo ijanye na decentralization, hahura iy'amaterambere ry'amakomine yinda y'intwara wa gihugu, mugabe bikaguma umengo byose biko biranigana gukurikirana ivyo bintu.
Faustin Ndikumana afite ikindi anegura uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi, harimwo ko atakindi ubugamije atari uko abawitaba babagiye kwisangira urukanyu.
Ikindi nta mategeko akwiye hari cadre juridique yo gushyigikira iyo politiki. Ntibe bya bintu byo kugenda gusaba abantu ngo twagiye turicara ngo bararya baranywa baragira gute ngo barahura mvukira baricara bagaca bamanuka.
Ibishikirizwa n'uburongo ishirahamwe Parseme biriyamirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu Terensio Ndayiraja, akavuga ko uwo munsi wahariwe amakomine ushingwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Atanga isiguro ku bavuga ko uwo munsi utisunze amategeko.
Nibaza yuko bavuga ibyo bintu yarihenda cyane kuvaho hadiyeho leta shasha ejo bundi. Murabizi yuko hariho ibisata bimwe bimwe byavuye mu bushikiranganji bw'icara ry'amakomine vyimukira mu bushikiranganji biri hagati mu gihugu n'igisoko kundi gihugu, guca buranahindura n'izina ukabitwa ubushikiranganje ugiye intware hagati mu gihugu inyizo ukuri igihugu n'iterambere ry'abene gihugu ariko cyo cyose 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 cy'iterambere ry'amakomune byimutse bizagiye gafonika cyose cyarimutse cyagiye gakitwa microcredit cyarimutse byose muri interiere sinuma yari abantu bari kwakiranya ibintu bavuga yuko hari ukwihera nta kibazo kihari nta na kimwe n'amategeko agengaye ubushikiranganje bubiri mashasha vuba cyane yagiye gusohoka kibaza yuko nibaza ababivuga ngira ntibazi ibyo aribyo nibaza ko kwabaye kwihenda cyane kuko atari uko bimeze.
Uwo mutegetsi w'umubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yagize n'ico avuze kubibaza ko imvukira zo muri ayo makomine atakindi ziba zigiye gukora atari ugusangira umunezero yabwijwe rya Amerika ucuwo munsi w'amakomine ubugamije
kumesha yuko hariho itegeko rya perezida ritegeka uwo munsi ubaho utimbe uwo munsi ukuru ugamije iki hakorwa iki mu itegeko rya perezida biratomoye neza icyo gusigura n'icyo ugamije ubwa mbere ni munsi aho indongozi za komine zikoranya abavuka komine bose n'abene gihugu bagashyikirizwa raporo y'ibintu byaranguwe byose ingene bimeze kugira ngo basuzumire hamwe ibyagenze neza izageze nabi byaragwe n'ibitabagoye kugira ngo rabe byagoranye bikosogwe ibyakozwe kugeza ingufu kare kugira bigere neza kurusha hanyuma kandi kugira ngo bace baraba bashimira n'abagize uruhara mu guteza imbere ikomine yabo hanyuma bongere bace bapanga n'imigambi y'umwaka ukurikira mu ntumbero yo guteza imbere ikomine.
Uwo munsi w'amakomine uno mwaka ugize gatanu himbazwa kuva ushinzwe kuri ndugerekerezo rya kane ukwezi k'umunani umwaka wa 2018 ukaba wahimbajwe mu makomine yose y'u Burundi kuko ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Tubibutse nje twese ko niko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dukubitire mu gihugu cya Republika ya Congo iharanira demokrasi aho bamwe mu banyagihugu baba mu gisara cya Goma banegura ingingo y'ubutegetsi yo kwankira umunyapolitike Moise Katumbi kugaruka mu gihugu batera kamo abanyapolitike kabasaba kudafata abo badahuje ibyiyumviro vya politike nk'abansi babo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza ari mu buseruko bw'igihugu cya Republika iharanira demokrasi ya Congo.
Nyuma yuko Jean Pierre Bemba agarutse mu gihugu ku itariki ya mbere z'uku kwezi agahita atanga kandidatire yo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka, byari byitezwe ko kwa gatanu w'icyumweru gishize Moise Katumbi na Agnelle Lubombashi avuye muri Afurika y'Epfo. Uyu nawe yagaragaje ko ashaka guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu. Ntibyaje kumuhira kuko ubuyobozi bw'indege za gisivile bwamwimye uburenganzira bwo kugaruka no kugwa ku butaka bwa Congo, ndetse ubutabera nabwo buvuga ko bushobora kumuta muri yombi. Moise Katumbi n'itsinda bari kumwe bahise bafata icyemezo cyo guca ahitwa Ndola muri Zambia, bagakoresha inzira y'ubutaka berekeza i Lubumbashi, ariko ntibarabona uburyo bwo kwinjira mu gihugu. Ibi bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma barabibona nk'ikibazo gishobora gukurura izindi mvururu mbere y'amatora.
N'abanyekongo
bagarutse iwabo. Kubakumira rero ni ukutubangamira nk'abanyekongo. Dukeneye amatora atazaheza n'umwe. Moise Katumbi nawe nibamureke aze kandi yemerwe kwiyamamaza nk'umuturage w'iki gihugu. Turibwira ko mu gihe baguma hanze y'iki gihugu amatora atazaba mu mahoro n'ituze. Kuko mu gihe bamwe bari hanze bakangirwa kuza mu gihugu n'intambara birumvikana.
Wakati wa moja wiko nje ya nchi wanawakatalia wasifike ni vita tu.
Hari abafite icyo basaba abanyepolitike bahatanira imyanya y'ubutegetsi. Kuri bo abanyepolitike bakwiye kubanza gushyira imbere inyungu z'abaturage aho kumaranira imyanya mu nyungu zabo bwite. Urugamba rwa politike ntirutugira abanzi, ahubwo tuba duhatana. Mbere na mbere tuba tugomba kubahana. Abo tudahuje imyumvire tugomba kubaha umwanya bakavuga, kandi ibyiza byabo tukabishyigikira tudatandukiriye amategeko.
Tunawaza inchi yetu iko na besoin ya wale wa Kongo.
Igihugu cyacu gikeneye kugera aho abanyekongo bicara bakavuga bati tubabarirane ibibazo bwite abantu bafitanye tukabishyira ku ruhande. Ibyo nibyo twifuza, kandi tukamenya ko twese turi abanyekongo, bigatuma tugomba gukundana mu munezero no mu
ngorane.
Ibitekerezo bafite ku matora no ku rutonde ntakuka rw'abakandida komisiyo y'amatora yakwemeza bigaragaramo amakenga kuri benshi bavuga ko ibyo bifuza ari ubuyobozi bwiza batitaye ku mazina azwi cyangwa amashya muri politike, ahubwo bazatora ibitekerezo na gahunda by'abakandida aho gutura ishyaka cyangwa amazina azwi.
Voter pour Jean-Pierre Bemba, voter pour Katumbi, voter pour les autres, je pense que c'est trop.
Haracyari kare cyane kuvuga ko watora Jean-Pierre Bemba, Katumbi cyangwa abandi bose baziyamamaza. Icya mbere nta kandidatire n'imwe komisiyo y'amatora iremeze. Icya kabiri nta baratugaragaza icyerekezo badufitiye, kandi genemera ibitekerezo by'umuntu si ubwe cyangwa impagarike nemera. Mu gihe imishinga afite yanyemeza namutora. Icyo dushaka ni ukuzahura iki gihugu kuko ntigikwiye kuba kimeze uko kimeze.
que notre pays mérite mieux que ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui.
Je vais donner mon point de vue.
Moi, Katumbi, nta muyize Katumbi na perezida wacu mbere bari hamwe nk'imisatsi ku mutwe. Kuki baje kwitandukanya? Ubwo se haraho batandukanye? No kubanza
verifier.
Abinyujije ku rukuta rwa Twitter ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu umuvugizi wa Moise Katumbi bwana Olivier Kamitatu yavuze ko guverinoma ya Zambia imaze kumenyeshwa ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwimye Katumbi uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu. Kamitatu aribaza ati se mwabonye he guverinoma ibuze uwikekaho ibyaha kuyishyikiriza? Na wabicishije ku rukuta rwe rwa Twitter, Moise Katumbi yavuze ko kwangirwa kugaruka mu gihugu ari ukwima abaturage amahirwe yo kubona amatora nyayo. Yanavuze ko batazemera ko ubutegetsi bukoresha amatora ya nyirarureshwa, ashimangira ko kumubuza kuza mu gihugu bigaragaza ubwo ubutegetsi bufitiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi ko w'amahitamo yayoborwa cyangwa ashingiye ku rukundo afitiye igihugu. Ku rundi ruhande, mu kiganiro yahaye abanyamakuru amaze gutanga kandidatire ku wa gatanu w'icyumweru gishize, Jean-Pierre Bemba yasabye guverinoma ya Kinshasa gukora ibishoboka byose Katumbi akaza mu gihugu agahatana mu matora.
Moise Katumbi est un acteur politique majeur dans ce pays. Il a du soutien.
Moise Katumbi ni umunyapolitiki ukomeye muri iki gihugu, afite abamushyigikiye. Si byiza guheza abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuko abaturage nibo bagomba guhitamo zabayobora. Ndasaba ubutegetsi kugarura ibintu mu buryo amatora akitabirwa na bose kandi bashaka igisubizo Katumbi nawaze ku buryo amatora azaba mwituze. Mu gihe Perezida Joseph Kabila wagishaka ko azahagararira ishyaka rye mu gihe koko atakongera kwiyamamaza kuko atabyemererwa n'itegeko nshinga, abatavuga rumwe nawe bo bakomeje gutanga kandidatire ishyaka ukwaryo, ariko baracyategereje kumvikana ku mukandida rukumbi wayahagararira. Itariki ya nyuma yo kuba bamaze gutanga kandidatire zabo ni ya 8 z'uku kwezi. Nibutse ko uyu Moise Katumbi utarahabwa uruhushya rwo kugaruka mu gihugu, ubutegetsi bw'igihugu cye bumukekaho kwinjiza mu gihugu abanyamahanga b'abacanshuro barenga 400 barimo abahoze ari abasirikare ba Amerika barwanira mu mazi n'abakomando bo muri Afurika y'Epfo yinjije mu buryo butemewe n'amategeko. Mu 2016 urukiko rw'amahoro rwa Kamalondi Rubumbashi rwamuhamije kubohoza no kugurisha inzu y'umugereki rumukatira igifungo cy'imyaka 3. Katumbi kandi aregwa kuba yaratunze ubwene igihugu bw'Ubutaliyani kandi bitemewe ku muntu ushaka kwiyamamariza umwanya ukomeye nk'uwo mukuru w'igihugu. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
muri kamura bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ubunaho ni cha gihe cyo kwashikiriza amakuru yerekeye sport n'imikino byabaye mu mpera zindwi mu Rwanda. Reka dutege amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda yaduteguriye.
Umukino wo gusiganwa ku magare, umunyarigeria Azedine Lagab niwe wegukanye intera ya mbere y'isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu cy'u Rwanda ku nshuro yaryo ya 10. Uyu mugabo ukinira ikipe ya Groupement Sportif de Petrolier d'Algérie yanikiye abandi ejo ku cyumweru mu rugendo rw'ibirometero 104 byari bigizwe no kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Azedine Lagab w'imyaka 32 yatangiranye imbaraga zidasanzwe, ariko ntabwo yari yorohewe kuko yakomeje kotswa igitutu n'abandi bakinnyi barimo René Jean-Paul ukini wabo wo mu ikipe ya Miss Sportif y'Rwamagana, Riba David Rosano wo muri Novo Nordisk wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tutibagiwe Valence Bayisenga umunyarwanda ubarizwa mu ikipe ya Pays des Orones Côte de Lumière yo mu Faransa. Mu gihe cyo gusoza, Lagab yarabiyatse anyonga igare ubudakuraho agera ku murongo ari uwa mbere akoresheje amasaha 2 minota 12 n'amasegonda 21. Wa kabiri yabaye David Rosano, ku mwanya wa gatatu haza James Fury wo mu ikipe y'igihugu y'Afurika y'Epfo. Jonas Doring ukinira Descartes Romandie yo mu Busuwisi yegukanye umwanya wa kane, Valence Ndayisenga abo wa gatanu ari nawe umunyarwanda wahageze ari ku mwanya wa hafi. Uyu Valence Ndayisenga umaze gutsinda Tour du Rwanda inshuro ebyiri yatangaje ko bibabaje kuba etape ya mbere imucitse, ariko yongeraho ko ngo hakiri kare ko ashobora kwitwara neza mu ntera zisigaye ndetse akaba yatwara iri siganwa ubugira gatatu.
Etape nayishakaga kuko ni mu rugo ikintu cya kabiri, niyo mpamvu abonye akenshi kwikunda no kwiganza amatere
na kata ugasanga na umurezo mu politiki turi kumwe twashakaga etape kugira ngo twitoranye kwigendera byari ibintu twari twarafokasinze akimara kutuvamo ariko nyine birangiye tutayibonye kandi no kuri ekipe yanjye nabyo twayishakaga kubera ko mane n'amezi ntabwo ndi kubasha kuzamuka cyane nari nasizemo kuba nana porofita etape uyu munsi kuko ntabwo yaririmo imisozi miremire ariko birangiye ntayibonye ariko nyine hasigaye iminsi irindwi birashoboka ko etape nayibona birashoboka ko nayo turi nayitwara
ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'intera ya mbere ikipe ya mbere ni Groupement Sportif des Pétroliers d'Algérie igakurikirwa n'ikipe y'igihugu y'Afurika y'Epfo ya gatatu ni Descartes Romandie yo mu Suisse ku mwanya wa kane hakaza ikipe ya Pays des Hollandes Côte de Lumière yo mu Faransa ikipe ya Embrace the World yo mu Budage iri ku mwanya wa gatanu ku birebana n'amakipe atatu ahagarariye u Rwanda ikipe ya Amis Sportif y'u Rwamagana ni ya gatandatu ikipe y'igihugu Team Rwanda yicaye ku mwanya wa cyenda naho Benediction yo mu karere ka Rubavu iri ku mwanya wa cumi na kane ku makipe cumi na tandatu yitabiriye iyi Tour du Rwanda uyu munsi kwa mbere abasiganwa barakora intera ya kabiri yo kuva i Kigali berekeza i Huye mu mujyi wa Butare ahareshya n'ibirometero 120 tunyarukiye mu mupira w'amaguru irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rigeze muri kimwe cya kabiri kirangiza ku wa gatanu w'icyumweru gishize ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na APR FC ubusa ku busa kuri Stade Huye i Butare umukino wo kwishyura hagati y'aya makipe yombi uteganyijwe ejo bundi ku wa gatatu kuri Stade Amahoro i Remera uyu munsi kwa mbere ikipe ya Sunrise irakira Rayon Sport i Nyagatare hanyuma bazongere bahure ku wa kane kuri Stade Regional ya Kigali mu mukino wo kwishyura umukino wa nyuma uzabera kuri Stade National Amahoro i Remera kuri iki cyumweru yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza vyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva ku itariki ya 24 kugera kuri 26 z'ukwa karindwi 2018 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye bwa mbere na mbere mu mateka inama y'abayobozi b'amadini n'amatorero by'isi yose. Inama yabereye mu murwa mukuru Washington yarimo n'intumwa z'imiryango mpuzamahanga na sosiyete sivile baganiriye ku buryo buboneye bwo kurwanya itotezwa ikumira n'ivangura bishingiye ku idini n'imyemerere no kwimakaza ubwihanganirane n'ubwubahane bw'amadini. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe guharanira ubwisanzure bw'imyemerere ku isi Sam Brownback yasobanuye ko iyi nama ari imbarutso y'ibiganiro birambuye kuri bumwe mu burenganzira shingiro bwa buri muntu bwo gukoresha roho yawe uko wabihisemo. Yaravuze ati ni uburenganzira butagomba kuvogerwa na Leta iyo ari yo yose, ahubwo buri leta igomba kuburengera, ntawe igomba gusumbisha undi. Ambasaderi Brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere ari ngombwa kubera ko ari icyubahiro kamere cya buri muntu. Aturetse ibyo kandi ni ukubera ko mu bihugu bifite ubwigenge bwo kwemera busesuye nta terabwoba rikabije rihaba. Dushaka ko ubukungu bugera hose, nyamara ibihugu bifite ubwigenge mu myemerere busesuye nibyo bitera imbere mu bukungu. Nk'uko Ambasaderi Brownback yabitangaje, guverinoma nyinshi ku isi zemeza ko zubahiriza ubwisanzure bw'imyemerere n'amadini. Iyi nama y'abayobozi b'amadini n'amatorero ni uburyo rero bwo kuva mu magambo ibikorwa bigatangira. Bashobora gushyiraho ba ambasaderi bo guharanira ubwisanzure bw'amadini n'imyemerere. Bashobora guhura kenshi na sosiyete sivili n'andi madini yo mu gihugu cyabo. Ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa Leta nabo bashobora guhura bakungurana inama n'ibitekerezo. Ambasaderi Brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere biri mu maraso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama yo guharanira ubwisanzure mu myemerere n'amadini ni uburyo bwo gushishikariza n'ibindi bihugu gufata ingamba zo guteza imbere ubwigenge bw'imyemerere mu gihugu cyabo, mu karere kabo no muri rubanda.
iryo yari jambo ry'intambara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Juti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika biganire twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngiya bw'izuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganire twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Oriane Itangishaka mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.